ivyerekeye uwo mugambi. Abanyafrika bafise akaranga ka Australia, ingorane zijanye n'agateka kazi na muntu, n'imibano n'imwe mu migambi myinshi yizwe n'umurwi mu gisata kijejwe imibano mu rutonde rw'agateka kazi na muntu. Uwo mugambi wafashijwe ahanini na leta ya Australia. Mu kigoro k'igihugu mu gutegura umugambi mukuru w'imibanire myiza ukufatanya n'umutekano. Uwo mugambi washizeho hakurikijwe ugufatanya kw'imidwi ikurikira. Yitanze mu vyerekeye ubumenyi, ubuhinga n'ibijanye guhu uburyo bw'amahera. Inyigisho z'abakuze imico inyuranye, Victoria. Umusaraba utukura wo muri Australia. Ikigo kijejwe amagara y'abantu. Ikigo kimukira ba South Australia. Ubushikiranganji bwa Australia bujenjwe imiryango, uburaro, imibano, mu mirwi hamwe n'abasangwa butaka. Mu kwiga uyu mugambi, akaranga ka Australia kajejwe uburaro hamwe n'umushikiranganji bujejwe abinjira n'abasohoka n'ubwenegihugu barifatanije nk'abagize uwo mugambi. Abahagarariye muri uwo murwi bari bagize isonga ry'abayobora bikorwa, bakaba barimwo bari Abanyafurika bafise akaranga ka Australia bahagarariye imiryango. Uyu mugambi waronse intererano ry'ivyiyumviro bivuye mu mirwi w'akarorero ugizwe n'abantu barenga ijana b'Abanyafurika bafise akaranga ka Australia, bavuye mu mihango itandukanye y'igihugu. Uwo murwi waratanze urukaratasi rw'ivyigwa muri 2009 unasaba Abanyafurika bafise akaranga ka Australia kugira ico batereye abajejwe abandi bafitemo uruhame n'abanyagihugu. Rwahinduwe mu ndimi 10 kandi rwarahagarariye abantu kwishura ibibazo 5 by'ingenzi: inyishu n'akazi, amashure, amagara, uburaro n'ubutungane. Mwishirwa mu ngiro ry'umugambi, Abanyafurika bafise akaranga ka Australia barenga 2,500 bagiye mu nama 50 y'imirwi yakoresheje mu gihugu cyose. Harimwo inyigisho zatangiye muri New South Wales, Victoria na South Australia. Abahagarariye abantu barenga 150 ba leta n'abigenga babagira neza n'abajejwe barakoranye hamwe mu nama y'abahinga. Uwo murwi warashikirijwe ivyiyumviro birenga 100 byanditswe canke bivuzwe n'umunwa. Imirwi y'isonga yarumvirije ubwayo intererano ya iva mu mirwi y'Abanyafurika na cane cane urwaruka rw'Abanyafurika. Umurwi w'Abayisilamu bava muri Afurika, hatibagiwe n'abakenyezi b'Abayisilamu bavukiye muri Australia, vyongeye hari inama zo gutegura ingene vyoshikirizwa mu buryo bwiza leta n'intara hamwe n'imirwi itandukanye, abanyamadini hanyuranye imirwi y'abasanga butaka n'abahagarariye amanyafurika, imirwi itegura amategeko ngenderwako, imirwi yakaranga n'ubugenegene hamwe n'imirwi y'inkiko. Ivyiyumviro bihambaye vyashikirijwe umugambi birimo gufata imigambi yubatswe ku nguvu no kurondera inyishu no guha ijwi ry'intango ku mirwi y'Abanyafurika bafite akaranga ka Australia. Hari vyinshi vyavuzwe ku vyerekeye Abanyafurika bafise akaranga. Hari vyinshi vyavuzwe ku vyerekeye Abanyafurika mu myaka iheze, ariko urevye uwavyanditse kenshi mu ntumbero yiwe ntiyanditswe Abanyafurika bafise akaranga ka Australia. Mbega itandukanirizo rizobaho niba ari amajwi yacu uzoboneka kandi amajwi yacu akazokumvikana. Uyoboye umurwi Victoria. Iciyumviro c'ijwi ry'intango gifatiye mu kubika akaranga n'icigwa ivyaba kera, naho ari uko ico ciyumviro birakoreshwa cane mu ishirwa mu ngiro ry'intumbero. Mu majwi y'intango harimo ubuhinga bwo kubahana no kurangana kw'abantu, ugufatanya no kurondera hamwe n'igikorwa cyo kwemerana uburanga ukurangana kwa bose. Ihuriro ry'ibice bigize uwo mugambi rifatiye kubaha ijwi ry'intango ry'imirwi y'Abanyafurika bafise akaranga ka Australia. Vyari bikenewe mu gushira ahabona ibi ingorane, ibiki vyobafasha n'ibiki bitobafasha, ivyo vyashizweko inyishu zibereye n'ivyiyumviro vyabafasha gutorera umuti ingorane. Icegeranyo c'umugambi kiratanga ivyatsindikanywo n'umurwi w'abahinga no gutsindagiriza ibijanye n'ijwi ry'intango mwirwi rw'Abanyafurika bafise akaranga ka Australia. Raba kuri uyu murongo www.humanrights.gov.au/african/aus/compendium/.